Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika ligiye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mibineza nshuti mwese namwe bakunzi bi Radio Ijwi ya Amerika, muri kumwe na Frederic Nkundikije. Ikaze mwese mu kiganiro muri sanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gitagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro muri sanga. Abantu bitwaje mipanga barate mutekano muke kandi baramaze gukwiragira mu mazone atandukanye mu gisara cha Bujumbura nkuko vyashikirijwe n'umukuru w'ico gisagara mu ndwi iheze Freddy Monimpa. Subwa mbere abantu bitwaje mipanga bavugwa mu micungararo ya Bujumbura barigize kuvugwa muri kati ya Kibenga zone Kinindo, ariko gishasha muri iki gihe nuko batandukiye amazone ya Ngagara na Gihosha. Mu ntumbero yo gutuza uyu murwi, Mbonimpa yakoresheje inama abajijwe intwaro n'umutekano mu gisagara cha Bujumbura, araheza aributsa ingingo zimwe zimwe zikwiye gufatwa buno nyene kugira ngo abo bantu bitwaza mipanga mu ijoro bamenyekane bongere batuzwe. Mbega amakuru y'abantu bateze umutekano muke mu Burundi barimo abantu bitwaje imipanga mu yavuga ko iki ikintu mwoba mwibaza gituma haba abantu bitwaje imipanga batarubika canke bica abandi niki ku bwanyu ubugizi bwa nabi nk'ubwo bworangizwa niki. Ivyo ni bimwe mu bibazo tugiye kuyaga n'abatumire bacu uyu munsi barimo Olivier Nkurunziza umunyamaga mukuru umugambwe ipona kaba kandi n'umuvugizi wawo Mireneza Olivier Nkurunziza.
Mwiriwe neza kundikije kuba mwadutumye turakengurutse.
Murakomeye ngaho I Bujumbura?
Yego turaho, turakomeye, turamahoro.
Ni byiza cyane rwose. Turi kumwe kandi na Georges Nikiza umunyamabanga mukuru w'umugambwe RANAC, ni ukuvuga Rassemblement National pour le Changement. Mwiriwe neza Georges Nikiza.
Mwiriwe cyane kuba mwadutumiye, kandi turashimira turamukije n'abantu bose batumbiriza. Ariko nagira mpindure gatoya, ndi umunyamabanga w'umugambwe, ndi umuvugizi w'umugambwe RANAC.
Umuvugizi murakoze cyane rwose. Murakomeye namwe ngaho I Bujumbura?
Turakomeye akazuba gusa.
Egomeye. Imbere yuko mudushikiza rero ivyiyumviro vyanyu ku mutekano muke uterwa n'abantu bitwaje imipanga, reka tubanze dutega amatwi umukuru w'igisagara cha Bujumbura Freddy Mbonimpa avuga kuri ico kibazo mu nama yakoresheje.
Muramaze iminsi mwumva yuko hari abagizi ba nabi basigaye bategera abantu ku miryango bakabambura bakabatemagura. Ntirikiri banga, ariko aho bigira ivyo vy'ibipanga nibaza ko hariho, ntiyaba hariho tubasambura kuko urabona ko ari byavyutse. Kera twavuga mu Kibenga, Kanyosha, ubigeze Ngagara, bigeze Gihosha, kandi rero barazaho batema umuntu nivo no gutwi. Uyu mutsi ucucika ukabura amaraso, muramuzi memba akamara yarafise mu bintu bijanye na culture n'umuziki, ntiyavuye aho n'abandi batema.
Mbonimpa yarashikirije kandi zimwe mu ngingo zigiye gufatwa mu buryo bwihutirwa.
Turiko turakoresha yandi makaye domenage azohabwa abarongoye amazone n'abajejwe igipolisi bayabone kugira tumenye ko umuntu wese yanditswe. Ivyo nta negotiation, tuzogira control bama bayigize, hanyuma aho dusanga bitameze neza dukosore tunahane.
Mushyirane dutangure kuri mwebwe Georges Nikiza, ku bwanyu abantu bitwaje mipanga bafise iyihe ntumbero bo tuzwa n'iki?
Sinumvise ikibazo neza, ariko
abantu bitwaje mipanga botuzwa gute? Intumbero yabo yo bari ihe ku bwanyu?
Ego biragoye cyane kumenya intumbero yabo bantu, kuko kugira ngo umuntu amenye intumbero nuko baba fashwe na polisi hanyuma bakabadwa igituma ibyo bintu biba kuko mu majambo medora vire yavuze nta abantu yafashe nta abantu yavuze ko abantu bari bo ababikora ariko nuko ngahambisa cha Bujumbura bigize imisi biba ndetse isimo gisaha cha Bujumbura turafise nabandi yitega muri komine rya Sotase n'umuntu yatemaguwe ibipanga nkuko yene urumva rero igihe abapolisi badafasha abantu abageze umutekano kugira ngo bababaze by'ukuri icyo bashaka abatuma biragoye nk'umugambi hanafi kumenya intumbero yabo bantu icyo umuntu yovuga gusa nuko ari abicanyi n'abambuzi bakwiye kugwanywa.
Ku bwanyu uruhara rwa polisi eka abajejwe umutekano abanyagihugu eka gukorana kwa Nyabutatu nk'uko babivuga ikintu cyo gukorwa kugira ngo icyo kibazo gihagarare maguru masha niki tukiri kuri wowe nyene niki
ikintu ubwa mbere hoho birababaje cyane yuko abantu bashobora gutera urugo rw'umuntu mu gisagara ukuntu abantu babayeho usanga imihana yegeranye cyane ugasanga iregeranye ku buryo umuntu yokwiyumvira yuko hamwe umuntu atemye umuntu hamagatabaza yuko bomufata hanyuma kuva muri iminsi hariho abapolisi bita ko begeye abanyagihugu police de proximité hakaba n'abanyagihugu ibyumvikana rero ingene umuntu ashobora gutera umuntu ku rugo umuntu agatabaza akabura n'umuntu amutabara ikenewe rero ni ikintu bavuga mu Gifaransa conscience collective kera abantu baratabarana ariko by'ukuri ko umuntu abibona umuntu aravuze induru ko yatemaguwe abantu bakidaga ibintu bikabuko ntagire umuntu afatwa ntagire gutabarana byumvikane yuko hariho agahaze muri ya Nyabutatu na Kongo ni Nyabune yuko hakira agahaze hari ibintu bohindura cyane cyane abantu bagatabarana kuko ntibyumvikane kandi umuntu ashobora gutera ngaha mu gisiga abantu begeranye cyane ibyo bintu bamwije abantu baguma bijyamye nk'uko umenga nta kibaye abapolisi nabo bakari mu gisaga turababona imisi turababona ariko gushaka kuri isaha ntibaraduha n'umuntu umwe yafashwe kugira ngo ashobore kubazwa tumenye ibyo arize kuko iyo n'umutekano mwe kuri bose yaba umunyamugambwe yaba ubusenga yaba utari ubudasenga yaba abantu bose ntituzi ubutemwa ntituzi uramukiwejo ni uko ibyo bintu bisa n'uko biteye ubwoba ngaha mu gisagara ni ukorera abantu guhagukira conscience collective ni kuvuga kwikubita agashi kwa benshi abantu bagatabarana.
Namwe Mushyantahe Olivier Nkurunziza ndababaza ikibazo nabajije Mushyantahe nikiza intumbero y'abo bantu ku bwanyu yoba nk'iyi
kumure kuko umuntu ugira vuga intumbero ne nuko abayizi ariko kwari kuvuga yuko ubwa mbere bibabaje kuko ubwicanyi buriko buravugwa bw'abantu basanga abantu ku miryango ku mazu cane cane igihe abantu batashe bafatira ku maportail ku miryango turavye nk'ibiheruka kuba kuri wahoze ari umukuru w'igisagara cha Bujumbura bakamutemera ku miryango biraboneka neza ko ari ubukozi bw'ikibi kuko harumuntu yokwiyumvira ati bo barabantu babasuma kugira baje kwibibi mugabo n'umuntu agutema kugira kwice hanyuma akiruka twebwe rero intumbero ya mbere y'ibyo ni ubukozi bw'ikibi ni kugira ngo abantu bagire uruhagarara mu gihugu babone yuko atamahoro n'umutekano ikaba rero imigwi y'abantu imaze gutandukira nk'uko mwabivuze yari mu bumaruko bw'igisagara ubikiraja mu buraruko twebwe rero mu mugambwe w'abadasigana ibikorona twama twiyamiriza ikintu cyose kiza gisesa amaraso mu Barundi ubwicanyi nk'ubwo rero ni ubwicanyi umuntu akikwiye kuraba cyane cyane akaburaba mu mpande z'ubwa mbere z'uko inzego zijeje umutekano zitegerezwa gutembera zikaraba neza yuko umutekano w'abanyagihugu umeze neza ni nacyo gitume tuvuga duti tugasaba yuko ibyo bita komite mixte de sécurité zirimo makaratiye yose ziri no mu mitumba yose y'igihugu ko zarashizweho zokora kugira ngo abo bantu mu butandukane bwabo nk'uko umuvugizi w'umugambi ranake ariko arabivuga bumve ko bose bahamagariwe kuja mu wo mutekano bakicungera kuko mu gihe tutarafata abo bantu mugabo ngo bamenye ababikora n'ababatuma birumvikana neza ko abantu bazogomana ubwoba bakagumana amakenga twebwe rero dusaba yuko intumbero y'ico kigi ari ubukozi bw'ikibi bwo kugira ngo abantu bagume mu ruhagarara mu gihugu nk'iki cy'u Burundi abantu bamana uruhagarara bavuga bati nibuca nibuca niwanje sinza kuhinjira
ibikorwa by'iterabwoba nk'ibyo byarigeze kuba araheze imyaka itari mike mu Burundi aho havugwa abantu barukoti nabo nyene batemagura abantu aho hoba hari isano hagati yabo barukoti hamwe nabo
biragoye kuvuga ngo isano ni yariko turazi ko mu gihe hemirije amatora haravugwa ibya rukoti haravugwa ibya gashinge hakavugwa kugira ngo abantu baje mu ruhagarara ariko rero ibi byo byose ibintu bivuga ngo nuko byimirije amatora gusa haraciye iminsi n'ubugizi bwa nabi bw'abantu bafata abantu bakabatema kandi abo bantu ikibabaje gushika uno munsi ntabwo barabafata icyo twimbira umukuru w'igisagara cya Bujumbura yavuze nuko abantu bobihagurukira mbere baratevye kugira ngo babanze bafata abo bantu icya mbere nuko abantu batizura bakayerera mu ijoro atari abapolisi atari abaki abo bantu babafata bakababaza kuko atari komite mixte de securite nta bandi bantu bari bakwirebera masaha arengeye nibyo nta couvre-feu iriho mugabo nta bantu batandukanye umuntu atazi iyo baje bava baba mu quartier ugasanga umuntu yabunze inyuma y'umuryango kandi abapolisi biranagoye kukaba nkako kuko bazocunga inzu ku nzu mugabo abarundi bagiye hamwe bakabyicarira nta kigera kinanirana ko ubukozi bw'ikibi nk'ubwo babutuza mu gihugu
tubibutse inshuti muri seko muri kumwe n'abandanya kumviriza iradiyo nk'ijwi rya Amerika turi kumwe na Innocent Innocent muri neza
ego ndabumva
muri hega Innocent
ndekaho mu kanyosha mu gisaka cya Bujumbu
kandi kazina kawe ninde
Nduwimana
murafite ikibazo murafite icyumviro turiko tuvuga cyane cyane ku mutekano muke urangwa muri iminsi mu micungara ya Bujumbura aho hari abantu witwaje ibigwanisho imipanga batema abandi
kome nk'ubu twemereje amatora ba rupanga cyama byashitse bakaza gutera cyane cyane ku mupaka u Rwanda n'u Burundi mu cibitoke niho bakaze umva iyo hemereje amatora abadepite nabi bamabaje natwe ubu tubabonye ubu ntibyo bihanganira ni kutatira abacunga hakiri kare hama bari keze no kuza rimwe rimwe aha mu kanyosha turabatesha bariruka urumva ubu kubera himirije amatora haza abantu benshi gutera ubwoba abantu ubu ndibaza yuko ubu bikaze mu bice iyo ya cibito kubera ari ku mupaka niho ntabo b'imipanga bakaze ariko bari baje n'umukanyo wacu turabatesha mugabo ubwira tubabonye ikizo bihanganiranye
amakarti bavuga ko abo bantu bari muri nka Kinindo Kibinga ikahakaba hagiyemo na Gihosha muri iki gihe aho ihubanza ntaho twumvise murakoze cyane rwose Nduwimana Innocent reka duhe n'ijambo kandi Martin
mwiriwe cyane
muri hega Martin
ndi mu ntara ya Cibitoke
yego kandi kazina ninde
nisengiyumva
murafite ikibazo murafite icyumviro
ni icyumviro kandi ndafite n'ikibazo
yego
ubwa mbere nashaka by'ukuri kuhanura bene wacu abarundi amatora bayisigura itariyo bagaca bafata gereje amatora bakagira ubugu bw'inkozi z'ikibi bakica bene wabo yukura arundi ibyo bintu barakwiye kubireka kuko nabo bizapfa bibashitanye amatora n'uburyo bwiza bwo gutunganya igihugu ntabwo ari uburyo bwiza bwo kwica bene wacu ikindi ni ikibazo nagomba kubaza babigejwe usanga by'ukuri kugura utwo tugwi dukogwe haba hariho ugusamara k'ubutegetsi byasaba rero abo bantu kuko ari inzego z'igipolisi abasirikare hari n'abenegihugu mbere bagejwe iby'umutekano nta kuntu rero abo bantu boza bara
cyakeshi kugira ngo bawundanye umutekano murakoze Martin Sengiyumva reka dushikirize ibyo byumviro byanyu abashinga nawe turi kumwe reka dutangure kuri Olivier Nkurunziza ibyumviro bishikirijwe na Innocent na Martin mudugwe ku ijambo
numvise ubwa mbere bavuze bati by'ukuri iyo himirije amatora mu Burundi hariho ibintu biba by'ubwicanyi byo gutera ubwoba ati none turipfuza yuko abarundi bomenya yuko tuvukana amatora ahera ibyo ndabishigikiye cyane ningendo cyane cyane yamiba kugira ngo abantu baje mu matora bari mu ruhagarara umwafise ubwoba ariko kandi ubiraze ibiriko biraba nta uhava avuga ngo ni umunyamugambwe uca nkuri yabitana kuko turabona yuko baba bari mu mugambwe uri ku butegetsi baba bari muri abatari ku mugambwe uri ku butegetsi bibahitana mubirumvikana ko ari iterabwoba n'ugira ngo abarundi babone yuko igihe twimirije amatora hari ibintu byaduka nico gituma twama tuvuga twebwe abanyamigambwe twebwe yaba leta kandi yuko ari ugufata ingingo nk'izo kuko nk'uko mwabivuze si ibintu bishasha n'ibintu bimaze kuba no muri kahise bikatubera icigwa tukamenya duti igihe tugiye mu matora cyangwa nk'imirije ibihe by'amatora ukuntu abarundi bakwiye kwigenza kugira ngo ubukozi bw'ikibi nk'ubwo abantu bazana akugwanye twebwe rero mu muganga w'abadasikana nta kindi twama tuvuga duti amatora yose ategereza kuba abantu batekanye mu mutima batekanye hose kugira ngo atore atekanye twebwe rero twiyumvira ko arico gikoba turiko turavuga ko umukuru w'igisagara cha Bujumbura ariko arabyumva nawo muri leta ba musitanteri harubuze ko muri ntara ya Cibitoke biriyo nibyo kugwanya tukamenya ababituma n'igituma babituma icyo rero ni ikintu gikomeye cyane gisaba ko abarundi bafatana mu nda bakumva ko igihe cyose amatora ahera cyangwa adahera igihugu cy'u Burundi tukuma tugisangiye ariko atanya gupfa atani yindi mpamvu nimwe yotera mu gihugu kugira ngo ako kajagari nk'ako kabe mu bantu icyo dusaba y'abarundi nuko abagutsima hanyuma tukicungera kuva kera abarundi bamwe bicungera
ariko amatora atekanijwe mu mwakuza
yego
none
amatora nibyo ategekanije mu mwaka uza mugaba hasigaye amezi 10 n'abantu bahaba biharura nk'umwaka umwaka nushika ariko twebwe ico twaba tuvuga n'ubwicanyi tudashobora guharura gusa mu matora nuko twama tubibona mugabo twama tubibona mu bihe nk'ibi ariko mu mugambo w'adasigana ico twari tumaze kubona nuko ubwo bwicanyi bwa barupanga bumaze iminsi buba nibubaye mu mwaka nuko yimirije amatora haraciye mbere ikiringo kirenga umwaka hafi imyaka 2 biriko biravugwa mu Kanyosha biriko biravugwa mu Kinindo n'ubu rero umva ko byatandukariye ahandi no gucingera rero ntibihave bica bifata ngo byitiranywe n'amatora ariko igipolitiki kigeje kugwanya ubukozi bw'ikinyi n'icyo gushiremo ingufu bukore kandi na ya makomite ajejwe umutekano akore mu butandukane bw'abarundi nihagira bikika muciza nk'icyo abakajagari karengeye
namwe mushana ye George nikiza ku bibazo by'abajeje n'abashinga nta babiri Nduwimana Innocent na Martin Singiyungu
ego Innocent asa nuko avuga yuko ibintu bya barukanga byo bifatanye n'amatora ariko kubwanje nako kugumugambe kanake dusanzwe tuvugira nuko ngo bwicanye bumaze iminsi bya barupanga biramaze iminsi itari mike tubyumva biba abantu batabaza yuko hari abantu barupanga bari kutatima abantu noneho n'ukuri gisaga cya Bujumbura yaranabyemeje icyo twosaba gusa nuko ababicanye abantu bariko barica abantu bakwitwipanga bitokono n'amatora ngo abantu babyitwaje babitujye mu matora bihimeze nabi nuko abapolisi n'administration abantu babijejwe dufate abo bantu kugira ngo tumenye ibyo ari byo tureke kwiyumvira ngo byoba bifatanye n'amatora cyangwa ngo byoba bifatanye n'ibindi bishobora kwiyumvira ni kurindira yuko rero igipolisi n'ababijejwe bashobora kutubwira by'ukuri abantu bari bo icyo bagamije nibaza yuko tuba twibutse tuvuze yuko tufatanye n'amatora icyo niyumvira gusa ni uko ikibazo cyo kudahana ibyaha cyane cyane izi nguvu nke tubona ziriko ziribonekeza mu byerekeye uguhana ibyaha nibyo bituma kumbure ubwicanyi bukomera ntibyumvikana ingene abantu batakibona ko ubuza bwa kiremwamuntu atakibukimaze ugasanga abantu baricwa ku munsi ku munsi ku buryo umuntu aba yiyumvira ati kuzimanganya ubuzima bw'umuntu ibintu bisanzwe menga n'akazi menga bikwiye ubuhizi nicyo gituma dusaba yuko ubutungane igipolisi inyabutatu komite mixte de securite basizeho imitumba yose hageze kwikora bafite ingingo zikomeye kugira ngo noneho aba barukosi kandi iyo bavuye n'ababatuma ibazo baduteranya atacyo kigo turapfa muri iki gihugu nicyo gituma rero kuteka jenoside yavuze amatora no bivuga uko hanyuma nkashikira cyane uyu Matthias yavuze yuko ababicyuhejwe
Sungguh bawa kemeja madu kemeri.
Ego.
Hari ini cuma tu kuma pilih baza. Nikuti kuma bukango mborong. Ego orang macam mana jeku? No, ni tu kuma ada benda tu kuma tu bawa naungi naungi apa mesti kuma jenga. Kali uawa baza tu tu, kuma ni jenga mampu tu mampu mesti jenga. Mampu pun boleh aku. Walau mana amat terbaru ni mula segera. Azos pun dah jadi manager. Kuku ubi yang terbaru ni dia pilih sudah utah. Hari ko uawa nu mborong tu hari aku buat sekarik. Ibu ni aku kemeri ni nafsi. Nkabo batwara imigambo yabo igiti cyabo barimo barakora iki barimo barakora iki kugira ngo biyingire aho baje mu ishaka rimwe ubundi bafata umukandida umwe wenda zaba turikiye mu bazase iki imigambo yo cyangwa afite icyizere wenda mu matora yuko bashobora gutsinda ariko je ndi kubona yuko nta cyizere gihari kubera ko ndi kubona sindi byo bisa nuko yihariye igihe gucyuru ariko ikintu mbona nuko imigambo yo twese kujya hamwe ikiyunga ubundi bagafata umukandida umwe bakamushyira imbere akaza ari umukandida atagize ahagarara akagize akareba nk'inzu cyangwa uyu cyangwa uri agatwarira abarundi bose uko njyande abarundi bamwe ukajya uja muri Congo ugahura n'abarundi barimo barahunga uja muri Tanzania ugahura n'abarundi barimo barahunga usenze rwo Tanzania aho bagira aba gafatwa nabi ubona mu Rwanda n'abarimo baraza ukabibaza ko bavuga ngo mu Burundi hari amahoro ko bavuga mu nzu ziri mu mahanga ziri gutaha ni kubera iki imbonera kwezi komeza gufata abantu nabi tensere mu ntara za Kirundo na Ngozi niho hantu ubona hari abantu baguma bava mu gihugu bagiye ni kubera iki ikomeza kuba kandi bavuga ngo mu Burundi ngo barimo barategura amatora ngo amatora meza aho batwara imigambi barimo barategura iki kugira ngo abarundi baze abarundi bose bari mu mahanga bizere yuko igihugu gifite umutekano uhagije nicyo kibazo nabaza murakoze.
Murakoze Jean Bosco, reka duhe ijambo abashinzwe ndetse turi kumwe Olivier Nkunziza. Jean Bosco ati ikibazo cy'abarundi babandanye guhunga muri iki gihe ikibazo cy'imbonera kuri abanyamigambi muri kamukora iki
murakoze cyane jewe nibyo ndi ngaha mu gihugu cy'Uburundi kandi intara zitari nke ndazitemberera icyo namenyesha abarundi n'abatwumva mu makungu ni uko bamenya neza yuko dufatiye mu bihe byaheze by'ukuri mu Burundi nta barundi bariko barahunga benshi cyane nta bariho nk'uko byamyeho hariho abarundi bajya hanze n'abagaruka bashobora guhunga ingorane iyi canke iriya ariko nta wubwa ngo hariho ikiza nk'uko twakibonye mu 2015 ngo abarundi bariko barahunga ku buryo budasanzwe uretse ko mbona n'abahunguka mbona abahunguka hariho abahunguka kandi ikindi no vuga nuko mu ntara zose z'igihugu naho hariho abantu batembana ibipanga ndikuvuga ngo mu Burundi ni intara nyabagendwa abantu baragenda ariko naho aba umuntu umwe ahunze birumvikana ko ari ikintu kibabaje ishobora kuba umuntu ahunga kumvo nyinshi imvo z'inzara imvo z'umutekano imvo z'ingorane abafise ariko twebwe mu muco twamenya nuko mw'iki gihe turashima neza ko dusigaje amezi 10 ariko abarundi dufatiye mu bihe by'amatora biheruka nta barundi benshi bariko barahunga ariko ikintu yavuze bati hariho abantu bagenda kubera twumvise hariho abantu b'imbonera kure bari mu mitumba yose by'ukuri ko imbonera kure zibaho mu gihugu cy'u Burundi nta gitangaza kiriho kuko n'urwaruka ruri mu mugambwe w'abadasi mu mugambwe CNDD-FDD icyo twama tuvuga gusa mu mugambwe w'abadasigana nuko tuvuga duti urwaruka ruri mu migambwe yose ni rukurikize indero ku buryo atawuhohotera uwundi ku buryo tuzoja mu matora atawuriko arasimbanirako iyo ni imvugo rero tumaze kumva kandi maze kubaho kandi igihe cyose imbonera kure zisimbiye kwa dasigana zanze zigasimbira abandi twarafashe ingingo ko dutegezwa gufata abantu bose bakabarira abo mu migambwe yabo ko dutegezwa guhiganwa kandi tudahizanyayo icyo ni igikorwa kidasanzwe abantu bategezwa guhimiriza icyo yavuze nacyo ngo mbega imigambwe iri kwikora iki kugira ifatane mu nda izo ni programme za politique kumure zitajanye n'ikibazo cy'umutekano munsi twebwe umugambo w'abadasigana no munsi gushika uno munsi tuzobira mu matora kandi nta wundi mugambo tuzokwifatanya kuko umugambo w'abadasigana urikwiye ariko igihe cyose byoshika ko bivuga muga uno munsi ko turakora nuko duteza kugira ibishobora byose kugira ngo umukandida ashobora kuza mu gihugu cy'u Burundi abe umuntu azana amahoro n'umutekano kugira ngo uko biri no munsi bisumbirize.
Murakoze reka duhe n'ijambo kandi ni Kiza Georges nawe nyine yagiye cavuze ku byashikirijwe na kubibazo bibiri byashikirijwe na Jean Bosco ari mu Rwanda duga ku jambo
yego na byumvise kandi amushimiye cyane kuba aratushinga n'ibibazo biri mu Burundi ikiba igihugu kibanye cy'u Rwanda ariko kubijyanye n'abantu babandanya bahunga birababaje cyane yuko abantu bavuga yuko hari amahoro kumutekano n'ubugo hose ariko barundi kuguma bahunga n'ukorera abahunga atarabasazi bibagwaye mu mutwe n'uko bafise ibirukano rero nta uhakana cyane yuko hari abari kwarahunga gusa igikomeye si kubihakana n'uko tumenya mbere niko iri kwarahunga kubyerekeye yavuze yuko bahungonera kure ariko nibaza ko yo bandanye batohoza yiwe nicyo gituma bwa mbere navuze yuko abantu bo bandanya gutabarana kuko abantu turacafise ubwoba burengeje n'ibyumvikana ingene ibonera kure ishobora gufata umuntu hanyuma bakabona ko ariko arakora ikibi bakamureka aho bobiye hamwe kugira ngo bamugwanye kuko muri CNDD-FDD basanzwe umugwi w'abajene barimwo baravuga yuko umuntu wese ahanwa ku gatwe kiwe kandi bona ko siri mu makosa ahanwa nico gituma dutumira yuko abarundi batasubira guhunga bahunga imbonera kure ahubwo bobegera bakavugana ibikozi kibi ari umwe ari babiri ntibazonanira igihugu niya conscience collective tuko turatumurira abantu niyo tuko turigisha mu muganga kanatse yuko abantu bohindura ingendo abantu batokwama iminsi yose aragakomye boca biruka ahubwo boja hamwe kugira ngo icyo kintu gituma bahunga bakirwanira hamwe ari umuntu umwe kiranone aba bantu bariko baratema abantu bakoresha ibitanga mu makuru dufise mu kanda kanake nuko batarondera hanyuma bari mu kanda batari ku rutege nuko hariho n'abantu atahubegana bya politike abamenyesha makuru ndetse banavuga yuko n'uyahora arongesa ya Bujumbura arimo urumva yahora ari mu CNDD-FDD ni kuvuga yuko aba bantu ari umwasi w'igihugu ari abo kurwaniza hamwe atari umwanya wo kuvuga ngo rekanirwe ko abakoti bari aha kw'amatora aje reka mpunge abarundi bose batumirira n'ukuri guhindura ingendo ibintu byo guhunga bakabireka nibyo kuri hari ubyiza ubwo batugira ubwo bakumwe ariko bo kwihutira kurwaniza hamwe umwasi nicyo cyo kutwigisha abantu kwigisha biragoye kumenyesha n'ibindi hanyuma kubyerekeye iby'amatora ashobora tuba tubakora tuba tubayategura kandi biriya natwe twarayatereye tuzoyitaba turiko turavugana n'abandi banyamigambwe kuko tureneza yuko naho mu Burundi dufite imigambwe irenga 35 si uko imigambi ituma dutera imbere ari uko ingana nuko hari imigambwe usange isangiye ivyumviro ngendegwako isangiye abafite sosiyete ivyo rero ni ngombwa nabyo ni vyo bihinduka abantu baje hamwe nibaza yuko uyu muvandimwe wo mu Rwanda yorema bizoza kuko muri hanake turemeza yuko kuja hamwe n'abandi kuganira n'abandi
ndabibutse
kora inyishu y'umuntu kwari byo bishobora gufasha igihugu
ndabibutse mu mpe inyishu ngufi ngufi akanya kari hutacane rwose reka muri iki gihe duhe ijambo wundi munywanyi radio ijwi rya Amerika Jean Long mwiriwe neza muri hega Jean Long
Kigali ndera hano bita ku mukuyu
yego akandi kazi na ninde
amazina yanjye ni Jean Long Kurutus
yego me murafite ikibazo murafite icyumviro turiko tuvuga cyane cyane ku mutekano uhunga abanywa n'abantu itwaje imipanga mu Burundi muri iki gihe tuvuga ku ijambo ikibazo cy'icyumviro
ikibazo nari mfite mbere na mbere ariko ikintu navuga ni ibintu bibabaje cyane ngehe rwose ndababaye cyane rwose kuko ibyo bintu ntago bisanzwe kumva bafata ikiremwa umuntu bakagitesha agaciro bagatemagura none ngiye ikibazo nabaza batumire ese ubwo bushyamirane n'umutwe se waba witwaje ibyo birwanisho utema abaturage se cyangwa byaba ari ukurwana hagati y'abaturage none se kindi kintu navuga ko numva mu Burundi havuga cyane cyane ibintu bijanye n'ubukene ntago byabishoboka yuko abo bitwaje ibyo birwanisho baba ari ibisambo cyangwa ari abasahuzi murakoze cyane ibibazo byanjye byarije ngo iby'Uwiteka biteho
murakoze Jean Long Mosiana he Nikiza George dutangure kuri mwebwe ibibazo bibiri abo bantu bari mu rwi ka bo bari mu rwi uzwi cyo ni kibazo nibaza ko mwagerageje guca hijya no hino mu ntango boba babikora wa kuri ukene duka kujambo ikibazo cyemwe inyishu kuri umushiga nta
murakoze icyo umuntu yo bango yo tangira ko nuko umuntu atarumugwi ugwana kuko umugwi ugwana urivuga abona abantu barivuga ikindi umuntu avuga ati ya wari umugwi uri utunganijwe ukora ibyo bintu baramaze kuduha ababijejwe abantu bari bo gushaka kwisaha rero abo bantu barivuga kandi n'ubutegetsi abapolisi canke abajeje intwaro ntibaravuga ko uwo mugwi uriho mugabo icyo bariko barakoresha tukiya kaboneka kuba ari ubukene umuntu abivuga uko nyene ariko aho bimaze kuba n'uko bashika bagatemagura umuntu ntagice bamutwara bagasiga ari intere bakagenda umusuma rero iyo umuntu atewe n'ubukene ntatemagura ahubwo arakoba ni kuvuga agafata ibiri ku muntu yishe agatwara cyakingira mu nzu agatwara amatungo ariko menga abo bantu ko babivuga nuko tubizi siko bigenda ni kuvuga rero ko uwo mugwi na ko abo bantu batarivuga baribo ntituzi ikibagenza ejo bituma mu ntango twavuze yuko ababijejwe bitorenga aho abantu bifatiye ibihishu biriko biraba ahubwo nibanyaragase tumenye abantu abariho kuko turafise inzego zikwiye ziriko zirakora igipolisi ubutungane intwaro n'inyabutatu n'inyabune bariko barakora sinzi igituma rero bateze kuduha inyishu tureke kuyibwira murakoze
reka tuhe n'ivyo bibazo Moshe na Olivier Nkunziza ibibazo vya Jean Long duka ku ijambo
ibyo ariko aravuga abasaba baradazi uko ngo bari ubukene butuma abo bantu bashobora kuba batera kugira ngo bibe abantu habe namba njyewe nabivuze n'ubukozi bw'ikibi ubwicanyi bufise isano no gushyira abantu mu ruhagarara kugira ngo abarundi bagume bari mu ruhagarara babona yuko igihugu cyabo atamahoro n'umutekano uriho hanyuma abantu bakumbure bahebe bahunge igihugu cyabo kuko bugiye ikintu kimaze gutera kikagusanga n'imbere y'umuryango wo havunahunga karuke wahora ubamwo kugira ngo uje ahandi naha rero tuvuga duti iki ni kibazo cyo kutarabira muri iyo mpande gusa y'ubukene naho ubukene bwo baho si ubukene bwo tuma umuntu uza kumwicukagira ariko ni ubukozi bw'ikibi burengeye buri mu bantu biyumvira kugiranira nabi n'abandi kandi nabibonye ko twanabivuze ko iyo ngorane itaraba umurundi ari mu mugambo buca nkuriya tumaze kubona ko bifata abarundi bari mu mico yose iki rero cyofata abarundi bakumva ko atari uwo mu mugambo buca nkuriya biraba ariko biraba abarundi bose ikijyanye nuko iyo bari migwi y'abagwana nta migwi mbona iriko ngaha iragwanira ngaha mu gihugu naho iyo bivugwa si migwi y'abagwana niyo iyo migwi y'abagwana igwana mu gutema abantu irashakireke kuko imigwi y'abagwana niyo bihabuze ikindi siyo bije gutema abantu ibasange mu mihana ibasange mu miryango abo rero n'abantu babicanyi bo gutera ibyatsi kandi tugasaba leta ko yakoresha ingufu zose kandi abo bantu bagahanwa uwofatwa ntibamurenze ko uruhu rw'amazi bamuhane biboneke kandi abarundi babyumve ko abo bantu bahanywe bimwe by'akarorero
tubibutse inshuti mwese ko muri komora bandanya kumviriza iradiyo Ijwi ry'Amerika turi kumwe na Ndayisenga mwiriwe neza
ego mwiriwe
muri hega Ndayisenga
mu Kirundo
murafise ikibazo murafise icyumviro
je cyumviro nari mfise yana ibintu biri kubera mu Burundi bwacu ni ibintu biteye ubwoba kandi bibi gose na cyane cyane ko twimirije mu by'amatora ahubwo ndicyo duhamagara abarundi bene wacu nuko twoja hamwe tukareka tuguma mu ruhagarara twama mu mpagarara bamwe ngo bahunga igihugu abandi bari hanze n'ibindi buki igihugu cya Tanzania kirakwiye kutubera akarorero
murakoze Ndayisenga reka duhe n'ijambo kandi Joel turagaruka ku cyimbiro cyawe tubaze abashinga ntahe bagira icyo akivuze ko ariko reka tubanze duhe ijambo Joel mwiriwe neza
mwiriwe
muri hega Joel
Kigali mu Rwanda.
Akandi kazina ninde?
Nimubona.
Nimubona, murafite ikibazo, murafite icyo mubiro, turiko tuvuga ku mutekano muke mu Burundi.
Ubwo mwanyibutsa batumire gacaha analiri ijwi rya Amerika nifata.
Uti?
Halo?
Oui.
Kimwanyibutsa batumire analiri ijwi rya Amerika sinamo ndayumva neza, ariko ikiganiro cyo nacyumvise.
Abatumire ni Olivier Nkunziza, akaba ari umunyamahanga mukuru w'umugambwe, ipona akaba ari umuvugizi wayo, turi kumwe kandi na Georges Nikiza, akaba ari umuvugizi w'umugambwe hanaka. Duga ku ijambo ikibazo cy'umvire.
Tutubaze dutatu.
Yego.
Ikibazo cya mbere, bo bari gukora iki kugira umutekano ibujumbura ugende neza? Cya kabiri, ariko ko mbona Burundi mbonera kure nazo sanga ziri hagiyewe ndwara mu ntara ya Muyinga, ariko mbonera kure nazo nyine hari igihe bahotera abanyagihugu ugasanga biri nabyo mu bahungabanya umutekano kubera bego hata mwenye jihugo na vyo mwunga wa nyumoteka nane hivyo wali kukoli ichi kugira viveho matara zaki azo geneneza vili na mirongu vila matara tuzo ita vile vile haka zaneza hazi ujumba nano mwona nane vile wazo na resi
mwura koze Joel mwushia na hiyo livi unuziza mpanuroza tanzwe na Ndayisenga vika kwa Barundi ya hugo wakui kuja hamwe ya kani vya wazo vya bibiri bya Joel abaza ikintu cyokorwa kugira ngo umutekano ugende neza duga ku jambo kiba kuri byo bibazo bibiri
murakoze nivyo Ndayisenga mu Kirundo aheje kuvuga ati ibintu biko biraba mu Burundi birateye ubwoba cyane nivyo ibyica abarundi birateye ubwoba ariko ico twomenyesha si ibintu biteye ubwoba bwose kuryo abarundi bogenda barabundabunda nivyo hapfuye umuntu umwe birababaje mu gihugu ariko rero ico no vuga twebwe abarundi bitwogira ubwoba kuko ingorane ya mbere iteye ubwoba ahubwo no kugira ubwoba cyane abarundi nuko izo ngingo zafashwe twohaguruka mu makaritse tubayemo mu mitumba tubayemo dukomeze umutekano mukora abo bantu bagomba gutera akajagari bagomba kuzana ubwitanye mu gihugu mu gihe twimirije n'amatora nkuko babivuze ibi rero twamye dutanga impanuro nomenyesha yuko turavye ibyo biba ni ibintu biba mu ijoro abantu baryamye si ibintu biba ku mutanga umuntu aguteme na rero nomenyesha nuko leta yofata ingingo z'ukuntu yocungera umutekano wo ku mugoroba amasaha amaze kugenda kuko si umuntu agutema ku mutaga turiko turagenda n'abantu biya dukiza mu ijoro mu gihe bamaze kubona ko abantu bamaze kwegera imihana bamaze kuja mu nzu ugasanga hajya amasaha yigi imbere barakoze ubwo bube gito n'ubwicanyi ni ibintu rero biba mu ijoro mu mwinyegezo twebwe rero ibyo avuga nuko tubandaye dufata mu nda kuko nico cyonyene kizotuma abarundi bakundana mu butandukane bwacu mu buryo budasanzwe bw'imigambo itandukanye Joel nawe yavuze ati hoko gwiki igikorwa gikomeye nuko abarundi bokundana hagati yabo bakamenya yuko yabo umugambwe bwabo ubwoko bwa bidini kitoba ikintu kidutandukanya kuko ikiremwa cya zina muntu ni n'imana yaremye abantu nta mvo nimwe iriho kugira ngo girire nabi umuntu rero no gufatana mu nda hanyuma tukarinduka icyo nomenyesha nuko abantu benshi bamaze kumenyera kuvuga ngo imbonera kure rero mvuga ngo badasigana na barabisiguye imbonera kure z'abantu bavuye muri Amerika z'abantu bavuye muri Congo z'abantu bavuye muri Angola na Barundi no kumenya rero ko ari umuhungu wo kwa Minani ucango wo kwa Gwasa hanyuma rero yakoze ikibi tukamufata tukamushengeza yemeza rero ko ari imbonera kure hanyuma tukamufata kugira ngo icyo kintu abantu bubatse cyuko imbonera kure umenga ni ibintu abantu batekerwa mu gihugu hanyuma tubashikirize abajeje umutekano tubone n'ababakorera ko kugira ngo tuvuze ijambo gusimbonera kure ntituvuge ko ari Minani wo kwa Naka bituma bijya mu kinyigimbe cy'ibintu bigatuma abantu bidatandukanya abantu rero nico gituma twebwe abadasigana twihaye duti Naka wa Naka wo ku mutumbu yagira ingorane ubu hanyuma tukaraba ko batamuhana kuko ibyo nibyo byonyine bizosambura ico kintu abantu bamaze kubaka cy'imbonera kure cyukumenga ni bimana mu gihugu kandi ataruko umuntu akoze ikosa nari hanuye kandi twaba twabwiye abarundi n'amakungu ko abo bantu bategerezwa guhana uzo kwemera ariko hanuye ku mugambwe hanyuma twadufatane n'uwo mugambwe wemeza ko ugaruka rwa barugo kwica abantu
reka namwe mushana hiyo Georges Nikiza mugira icyo muvuze ku byashikirijwe na Ndayisenga na Joel Ndayisenga atanga impanuro kwa barundi bose bakwiye kujamo
Ego twamye tubivuga kuva kera yuko abarundi bakwiye kuja hamwe cyane cyane igihe batewe n'abantu batitwa izina bakaja hamwe ndetse batuvuga n'umugambi wacu ni Assemblée Nationale pour le Changement. Abantu nibaje hamwe kugira ngo bahindure ibintu bwa mbere bihindure bo nyene hanyuma bahindure ibintu ni byiza rero yuko abantu bafitwa majambo ariko bo bivuga mu ngiro kugikeye ujowera jewe sinja kure n'ubugezanje Olivier nuko imbonera kure zidakodwe mu mafera beto zikodwe mu mabuye n'abantu tuzi n'abantu tutaho bavuka n'abantu mbere bari mu kambwe CDFDD ariko mu kambwe CDFDD nimba ari umukambwe uvuga yuko utwarira bose ntiwo kwemera yuko umwe mu rwaruka basanzwe bemera ko akora ikibi kugira ngo bavemange nicyo gituma dusaba abantu abarundi bose abantu batari mu migambi abari mu migambi bose kugira ngo bahagurukire ikibi mu Burundi cyaba gikozwe n'imbonera kure cyaba gikozwe n'uwari wese yitira umugambi kuko nkuko nabivuze niba avuga ngo imbonera kure yabikoze hamwe bagaca bahunga hamwe ngo Burundi buri ko burasha kubera imbonera kure ntacyo ariko barafasha ubufasha ni gutabara ubufasha ni ubufasha abandi kugira ngo bikure ko umunyaki rero tuhamagarira abantu uko gushira imbere ubwoba gushimira imbonera kure yuko atari byiza ari gutera ubwoba abandi ubwa mbere abanza kubyitera hamba gutera ubwoba abandi abone turabiryamirije rero imbonera kure rero zihagurukira nimba rimbi kugira ngo tubereke umunyakibi aha aba mu bantu aba mu gasho nicyo gituma rero tutavuga yuko ibi bintu by'ibipanga bidafatanye n'imbonera kure reka n'ukuri nimba ribonera kuri bazatwereka ariko kubashaka kuri isaha abanywa y'umugambi hanatu batugira yuko ari abantu bataramenyekana bafite ibitanga batima abantu mu ijoro hanyuma bakayonga ego ni byo twagira tuvuga dushaka dukumurira abarundi yuko abibonera kuri bazaza kuzitwazira abahungu igihugu
muri kamara bandanya kumviza iradiyo ijwi rya Amerika turi kumwe na Jean Marie mwiriwe neza
mwiriwe
muhiga Jean Marie
ndamakeza batumire ndingoza
ndarakumva tugakujambo akani kaze na ninde
ndwayo
ndwayo murafite kibazo cyumviro
ego kibazo cyambe nagenda kibaze umuvugizi w'umugambo w'adasigana y'iprol
ego
nagenda mubaze ko yo bazigituma baba ariko barakura abasirikare bariko barabakura ahantu hari amasite y'abadeparase bacitse ku 193 cyane cyane mu ntara z'uburaruko koyo bazigituma ko ari umutekano wabaye mwinshi cyane cyane kuko uri kuraraba birashaka kuba bifitanye isano na politiki yo bihari ubu kuko ndakibajije ndakibona kuko ndazi yuko iprona ifise iri mu nze ikaba ifise ikigega cyambe cy'umukuru w'igihugu akaba umushyikirano w'umutekano wo kwivuna banki batwaguye arimo ajejwe ko bari ico babizi ko hanyuma kina cyane ngomba mvuge nuko ibyo kuvanga imbonera kure mu kivunga sibyo kuko imbonera kure zose ntizimeze nabi ariko hariho mwa bamwe bitwaze yuko ari imbonera kure kugira bononera abandi sibyo bapfa hagati yabo ahubwo rero ko basanzwe bari no muri leta bo dufasha kugera umugambo uri ku butegetsi bakarakuntu basubiza ku murongo abawiyitirira mugabo ariko bakoresha izindi nyungu zabo bijyanye no kononera abandi babana
murakoze Jean Marie Ndwayo kadutangira kuri mwebwe Olivier Nkurunziza ikibazo cya mbere yakibaje mwebwe tukakwijamo
ego arakoze cyane arabajije ikibazo avuga ati mbega muba mumaze kumva yuko abasirikare bariko barabakura kuba ahantu hari impunzi kugira ngo ubwoba bugaruke mu gihugu icyo ni kibazo tumaze kubyumva batari bake babidutera kwa kamo kandi umugambo w'abadasigana nkuko wama iyi kibazo cyose cyadutse wamugihagukira ukagikurikirana impa donido ukamenya igituma ariko nitwovuga ngo amaposition yose ari ahantu ari makambi y'impunzi ariko barayakurako icyo gituma turiko turabaza igituma mu buhinga bw'aba yijejwe umutekano aho byabaye twavyumvise muri komine Gasogwe twatumvise n'ahandi kandi niyumvira ko icyo kibazo uno munsi ntari bwishure kwizina gicagira cha mbere cy'umukuru w'igihugu kuko sindi umuvuzi wiwe ariko naho yamuka mu mugambwe iwacu ariko icyo kibazo ndakimenye vuba turemeza neza ko mu minsi no mu 2015 haraba ingorane nkizo twaragitoreye inyishu niyumvira yuko ikintu cyose gishobora kuzana gisubiza inyuma umutekano w'abarundi ugamba badasigana n'ushobora kuguma ukirorera uko niyumvira ko nico tuzogitorera inyishu kuno munsi sino hava mvuga ngo icabitumye ni iki kuko sindimo barongoye igisirikare mu gihugu ariko ico kibazo twaracumvise kandi twaragifata mu minwe mu minsi tuzogitorera inyishu iboneka tuzoterera twegera abajeje umutekano n'ibyicegera cyambere cy'umukuru w'igihugu ari mwabo nabo nyene tuzobereka kugira ngo twerekane impungenge abarundi bafise mu gihe abajeje umutekano babatwaye kuko wafise na burya amatora yimirije abarundi bamba baja mu ruhagara sinye rero cyo gukura abasoda ku maposition ahubwo ni gihe cyo gushiraho kugira ngo abarundi bagume baremye
ku kibazo naco cerekeye gufatira kivunga imbonera
kure nivyo abari mu mugambi uri ku bitegetsi turabonana kandi turaganira kama twaberetse aho bitagenda neza nazo bitagenda neza tukabivuga rero tuzoguma tubivuga yuko nta muntu numwe afise uruja mu iki gihugu cyo kwitirira umugambwe kugira agirire nabi ikindi tumaze kubona ibyo imigambwe ikora umugambwe wo himiriza abantu kugirira nabi abandi kugira uronka majwi uwo mugambwe nta uri kuraja atari kuja kumushiro
muri ko murabandanya kumviza iradio hejwe ya America turi kumwe na Idrissa mwiriwe neza Idrissa muratwumva
Kigali ni karuruma
yego kandi kazina ninde
ndiye bariza uwo muyobozi mwatumiye
yego
kubera abarundi n'abavandimwe bacu kubera amakuru amaze n'imizi bafite izihe ngamba zatuma iyo mitwe yose nyine leta nyine kugira ngo iriya mitwe ibungabanye umutekano bayinesha noneho ngo njyanga mubaza ngo twize n'abanyarwanda twifuza ko abarundi bagira umutekano kuko ni abavandimwe tukunya tugasabana bafite izihe ngamba zo guhosha bariya abantu bakora ari amakosa nyine
murakoze Idrissa reka dutangurire iki kibazo cawe kwa George Nikiza telefone yari yagoranye gatoyi Idrissa arabaje niba mu migambwe abanyapolitiki mufise imigambi irashe yotuma imirwi itandukanye ihungabanye umutekano mu Burundi ituzwa duga ku ijambo
yego murakoze ubwa mbere hoho nuko uyu mugwi nuko twabivuze atitwa izina ariko ndemeza cyane yuko ari abicanyi umwicanyi nawe umugambi nta muntu umugambi umuntu amugirira no kumurondera hama bakamufata hanyuma bakamuhana bakurikije amategeko y'ico gihugu nta wundi mugambi rero turondera nuko ababijejwe bagerageza bakoresha ingufu zose zishoboka kugira abantu bafatwe kubyerekeye ingorane igira kumbure ziri mu Burundi bijanye n'impari ya kumbure niho yagombye gushira nuko muri hanafi tuvuga yuko umurongo wa mbere nako intute ya mbere kivi cya mbere cyo fata abanyamigambwe ariko leta nayo igiye imbere ni kuvuga yuko twe twemeza yuko ibiganiro bigikenewe hagati y'abanyepolitiki haba bari hanze n'abari mu Burundi kugira bikabera ahantu bumvikanye ko kugira ngo izimpari zihere kuko hari abagomba yuko zihera mu bya politiki ariko hariho n'abantu bamaze kuvuga yuko ibi bintu bishobora guhera biciye mu nguvu twebwe ndetse n'abantu dushyikiye abantu bagomba yuko bihera mu nguvu ariko ni byiza yuko abantu bumva yuko ibintu biri mu gihugu nkuko twayibonye kuva kera yuko bitohera biciye mu nguvu ariko hakiri kare kugira ngo abantu bicarane nta bintu by'amananiza biruta ibyo mu 2023 biriho nuko abantu bokubahukana bagahebiranira kugira ngo noneho dutere tuje imbere duteze imbere iki gihugu duhe amahoro ibihugu tubana cyane cyane u Rwanda rutubikiye abarundi muri Tanzania ndetse n'ahandi icya kabiri ni uko uburyo bwo gutegura aya matora mu byo kubutegura haba mu kuyategura mu kuyajamo ndetse ni mu nyuma zaho abarundi bose cyane cyane babiko n'ibyane abandi n'ibyo amatora bo babarimo andiko ndavuga cyane cyane uyu mugwi utegura amatora inzego zisanzwe yatunganya abayacungera abayaraba nuko abantu bose bo bazwa hanyuma na kimwe igira gatatu nuko itunga ry'igihugu risabikanywa atawanja wangura kugira ngo inzigo indambi bihere kuko nanone haraye inzara habyuka inzigo ibyo mu ncamake byo tuma tuva muri amakimbirane hanyuma iyi migwi yabica ntiduteranye ngo tibo tubafite amatora ariko by'ukuri ibindi dukabira handi umunyakibi ahano kuba ari umunyakibi hanyuma umuntu tubeho mu mahoro n'umutekano.
Egome namwe Olivier Nkurunziza mu mugambwe ipona nkuko Mushentare Idrissa yabibajije mwa mufite imigambi yo kugarukana mu mutekano eka gutuza nk'imirwi yose yoba ihungabanya umutekano
umugambwe w'adasigana iprona ico namenyesha abarundi n'amakungu nuko uri ku kibuga uri ngaha mu gihugu nivyo kandi nta mutumba numwe tudashitse kwa abanywanyi cyambere tiko twakora no kwigisha kugira ngo umugambwe ubwa mbere utsinde amatora kuko iyo umugambwe utsinze amatora ubufise inguvu ziboneka zo guhagararira umutekano mu gihugu ariko naho bitari ngaho uno munsi umugambwe w'adasigana umugambi wawo nta handi uhagaze atari kwigisha amahoro ubumwe n'ubutungane mu bantu nico gituma twebwe aho duhagaze no munsi yaba leta abadasigana baba bafasha baba barimwo nuko amaduhimiriza twerekana neza ko ikintu cyose wifuza kugira ngo gishike ko kidashobora gushikwa ko ngo utoye inkoho urinze gusesa amaraso y'abarundi kakaba nkako umugambwe w'adasigana kuva kera narindi ntiwigeze ufata inkoho ngo uje mu ishyamba nicyo gituma uno munsi duhimiriza tuvuga duti imigabo n'imigambi y'umugambi wa Ludovico Rwagasore yasaba y'iterambere ry'abarundi yuko abantu bafatana mu nda mu butandukane bwabo aricyo cya mbere twobandanya dushyira imbere imigambi rero si mishashi uno munsi tuzana mu mugambwe niyo tuguma twogera ko y'umugambi wa Ludovico Rwagasore yuko yerekana abarundi mu butandukane bwacu mu bwoko butandukanye mu madini atandukanye mu byimviro bitandukanye ko bidashobora kuba ibintu intandaro yuko abarundi bicana twebwe rero aho duhagaze uno munsi nuko tuba turahimiriza abarundi bwa mbere batora umugambi w'abadasigana iprona ariko kandi duhimiriza abarundi bitegurira amatora ntibasubire guhunga abanyepolitiki bari ngaha mu Burundi ntibaje mu matora ngo bahengere bugira buce tugira tuje amatora ngo bahetse niyo ntandaro yo gutuma demokarasi mu gihugu yisubira inyuma ariko kandi igatuma n'abarundi bagirwa bishyira bisaba ko abanyepolitiki bari hanze botahuka batahuke nibyo ibiganiro babivuze ariko ababishobora batahuka uno munsi naho ibiganiro bitoba amatora yazoba kandi twama tubivuga utora nabi ugatwagwa nabi kandi wanka gutora wanka no gutwaga.
Yego me tubibutse inshuti mwese ko muri kumara bandanya kumviza iradio ijwi rya Amerika turi kumwe na Claude mwiriwe neza
mwiriwe neza bana nyesha mako
mwiriwe neza muri higa Claude
turi bujumbura mu gisagara cha Bujumbura
subwira kandi kazina kawe kikirundo
ni twandayira gice code nkangomba kora mutu n'abatumire mu bashura mu kiri
barakumva duga kwijambo ikibazo cy'umviro kanya karagiye mu kanya gato
cy'umviro cyacu ni nk'intererano nagomba ntere bize bariko baravuga uri kurumviriza bose umenga bose bari mukuri mu gonka tega abanyagihugu kumutuma dekumba imvugo z'abanyepolitike ntabwo bose twamaze kwabona nko kumenga bavuga bishira ko ntawo uvuga ati je ndi mukuri ndi mukure ego iyo bishitse amatora y'imirizi izo ngorane ngaha mu bindi turazimenyereye kumva ngo bya rupanga ngo barukoti kandi rwasanga bibaye imbere y'uko amatora agomba abe n'inyuma yabo asanga twebwe abanyagihugu iyo hageze bagutwara tujuragiza abanyepolitike nyine ugasanga bya bindi ya amatora abaye nabi ugasanga amaze kuba nabi tugize ingorane z'ubukene nk'ubu uravye nk'ingorane dufite ubu unyana kubera imvo ya 2019 yaba cyari 2019 ubundi Burundi tuba dutekanye tuba tumeze neza tuba tujya tugice dushyira tune urabona ubu unya ubukene abanyagihugu kubera iki abo banyepolitike nyine akajambo kandi karakubonye murakoze
murakoze Claude reka tubanze duhe ijambo kandi Reverien Reverien niwe neza
niwe
muri hega ya Reverien
karere k'iyaga bigari
yego murafise ikibazo cy'imvira mu kanya gato kanya karihuta
ego afite icyumviro
nagomba kubaza uwo muntu uje nya arongoye ikona bo nagomba kumubaza ati none kubera iki ibyo bintu byama byaduka amatora iyo agira atangire oya sitera bwoba ngira abo mugambwe SNDDS arimo arakora imbonera kure kugira abatera ubwoba abantu kugira abatazobatora yuko babagabisha yuko bazibonera bo ikindi nagomba ko none bavuga bashimikira ku bintu by'amatora kandi tubona abandi bari hanze barahunze bataruhara bwo kujya mu ayo matora hari impinduka bizeye yuko izoba batagize batagiye hamwe ngo habe ibiganiro bijyemwo bose n'abandi banyepolitike bisange mu matora ejo bibazwa.
Murakoze Reverien reka mushire ntahe nikiza George mwanze mu ishuri ikibazo cy'abajije na Reverien asa n'ushyira amakosa ku banyapolitike reka ubukene buhari ko byavuye ku banyapolitike mu 2015 reka n'ivyo bibazo bibiri vya Reverien baza ko bwo bari uburyo bw'umugambi uri ku butegetsi kugira ngo batere ubwoba abatezo batora duga ku ijambo mu kanya gato ndabona ndumva telefone igiye ni moshi na ni telefone ya George ishobora kugiye reka ibyo bibazo tubibaze Olivier Nkurunziza tuga ku jambo ku bibazo vya Claude na Everien
yabivuze ati bumvirije abanye ya politike bama bariko baravuga imvugo menga iri mukuri ariko tukasanga ibyo bavuga sibyo icyo niyumvira nuko abarundi ubwa mbere bobanza bakaraba abanyapolitiki ibyo ariko baravuga ibyo batavuze batabishize mu ngiro bakabahindurira kuko niyo mvugo itegerezwa kuba mu banyapolitiki nta munyapolitiki yaza kuvuga kugira atere ubwoba abantu ngo ntabashikirize yuko ibintu bizogenda neza niyo bari imvugo yuko ibintu azobashikiriza bidashoboka ariko icyo twokwemera nuko abarundi ahubwo bavuga bati ibyo mwavuze ni mubishikako nibyo hari abadabishikako nico gituma amatora baraye abo banyagihugu abo banywanyi abo barundi bavuga bati ibyo batwemere ntibabishitseko none no munsi nitugutora niko karorero kabo kandi nico gihano bakwiye gutanga nico no basaba uwabemereye ibintu nabishire mu ngiro amatora azoza bazorabe bamuhanire mu isanduku y'amatora Reveri ivyo yavuze ati mbega nibwo bari ubuhinga bwo gutera ubwoba kugira ngo abantu bareke gutora imbonera kure je nagira ati ndabisubiremo iki cyoco cyo gutemana cy'imipanga nikiraba abari mu mugambi uri ku butegetsi cyanye abarundi batari mu mugambi uri ku butegetsi bwose kuko turavye baba abari mu mugambi uri ku butegetsi barabatema kibaye abari mu mugambi utari mu butegetsi nabo nyene barabatema igipanga birumvikana niyo aba rero ari umuntu ariko aragira strategy yo gutema abanywanyi biwe agatema n'abandi bose murumva ko uwo muntu
ndumva na telefone ya yimushyanahe Olivier Nkurunziza nayo nyene isa n'incitse ikintu ariko yashira nuko hariho abantu benshi bavuga ko umunywanyi Reverien avuga ati mbega ntibwoba ari uburyo bwo kugira ngo mugambi uri ku butegetsi utere ubwo abantu kugira ngo baze bawutore ikindi kibazo cya Claude nawe akaba yavuze ko abarundi bose eka izo ngorane bazirimo zo bose bakwiye kuja hamwe kugira ngo barabe ko hashobora kuba ari nk'amatora yimirije yo mu 2015 yo batuma abantu bigenza nk'uko bigenza ariko ico kibazo nk'uko twakivuze ni kibazo cagiye kiragaruka cagize kuba mu 2015 aho hariho imirwi y'abantu bita barukoti eka batera ubwoba abanyagihugu cyo nyine ugasanga nakajagari mu gihugu cyose ariko nk'uko mukuru w'igisagara cha Bujumbura bitangaje yavuze yatangaje ingingo zimwe zizotuma abantu cyane cyane mu gisagara cha Bujumbura basuzumwa bakaba nkamakaye yikugira ngo abantu bose haba bikabamenyekane nshuti mwese rero mwa kurikiranye ikiganiro cyacu muri sanga turabashimiye cyane rwose turashimiye na engineer McLean yadufashe mu yabwizuma na Fatuma Kalala yegeranije ikiganiro turashimiye Olivier Nkurunziza ikana Georges Nikiza naho amatelefone atarameze neza turabashimiye mwese mugire amahoro nimugoroba mwiza mwese.
Abakomeje kutwumva ni